Radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti zacu, kuri mikro ni kumwe na Ange Fidenio Ngabo
na Thomas Kamilindi.
Ubwawe ubi uri kwitegura ikizamini cyangwa se uri kwitegura kumwe ko giye kurangiza especially nk'abarimo wa gatatu cyangwa se mu wa kane uje kumva bumwe ngishuri rirahagaze batari bikumenyeshije harabari bamaze kuri haminerivari ukanye bagurishe n'amasambu yabo ngo wenda bige noneho biragoye kugira ngo ugere mu rugo ubwire umubyeyi ko ishuri ryahagaze kandi yaramaze gutanga inka ye cyangwa se umurima we.
Uyu ni umunyeshuri wo muri kaminuza y'Igitwe mu Rwanda nyuma y'ifungwa ry'amashami 3-5 ayigize. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Muyandi makuru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gutera Korea ya Ruguru.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na Chancelier w'Ubudage Angela Merkel babonanye mu ngoro ya Perezida i Washington. Umugwi mushasha ugwanya ubutegetsi muri Sudani yo mu manuko waronse abantu bakomeye bawushigikiye. Tombora ya kimwe cha kane cy'igikombe imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya yabaye uno munsi kuwa gatanu. Aya makuru hamwe n'ayandi makuru twabateguriye turabashikiriza ku buryo bunonosoye mu kanya mugumeye ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na Chancelier w'Ubudage Angela Merkel barondeye kugabanya ibyo badahuriye ko kubijanye n'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN, ubutunzi ku isi n'ibindi bibazo mu nama bagiranye uno munsi kuwa gatanu mu ngoro ya Perezida i Washington DC. Ivyo inyuma y'uko Perezida Trump yagirije Merkel ko yataye igihugu ciwe mu manga mu kwakira impunzi z'abanyasiri ibihumbi n'ibihumbi. Bubaye ubwa mbere abo bategetsi babiri babonana amaso mu yandi kuva Donald Trump atsinze amatora y'umukuru w'igihugu hari mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze. Angela Merkel ku ruhande rwiwe yaranebaguye ingingo ya Perezida Trump y'ukuziririza ku butaka bwa Amerika abantu bava mu bihugu bitandatu bibamwo ahanini n'abayisilamu. Yamwibukije ko ugukorana hagati ya Amerika n'Ubudagi bitegezwa gufatira ku muco wa demokrasi, ubwigenge no gusonera amategeko n'agateka ka muntu, umuntu ataravye amamuko y'abantu, ibara ry'urukoba rwabo, idini, igitsina, ivyimviro vya politiki canke abo bakunda. Ubudagi n'ibindi bihugu bigize ishyirahamwe OTAN vyarakiye neza kamo katewe na Perezida Trump kuko Uburaya butanga intererano yabwo y'amafaranga kurushiriza kubijanye no kwivuna umwansi.
Kwihanganira Korea ya Ruguru na gahunda yayo y'intwaro za kirimbuzi byararangiye, niko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yatangaje uyu munsi. Yari mu kiganiro n'abanyamakuru i Seoul ari kumwe na mugenzi we wa Korea y'Epfo Yoon Byung-se. Tillerson yavuze ati mureke mbabwize ukuri, ibyakozwe byose muri iyi myaka 20 ishize ntacyo byagezeho. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye Korea ya Ruguru akayabo k'amadolari miliyari 1,300,000 mu rwego rwo kuyishishikariza kureka gahunda yayo ya nucleaire yo gukora intwaro za kirimbuzi. Ubureraho bigeze turimo turasuzuma ibindi dushobora gukora mu nzego za diplomasi, umutekano n'ubukungu. Ubu byose harimo n'igitero cya gisirikari muri Korea ya Ruguru biri ku meza. Korea ya Ruguru nayo ivuga ko yakoze ibitwaro bishobora kurasa kugera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyirizina.
Radio ya Amerika i Washington DC. Muri Afrika naho umurwi mushasha ugwanya ubutegetsi muri Sudani yo mu manuko waronse abantu bakomeye bawushigikiye bari mu gihugu no hanze y'igihugu. General Faiz Ismail Futur yatangaje muri iyi ndwi ko yatanze imihoho mu mabanga yiwe mu murwi ugwanya ubutegetsi SPLM-IO kugira aje mu mugwi mushasha ugwanya ubutegetsi National Salvation Front. Futur yari ayoboye umugwi SPLM-IO mu karere ka West Bahr al-Ghazal yabwiye Ijwi rya Amerika ko abasirikare bagwanya ubutegetsi ayoboye bihojejwe n'umutegetsi mukuru agwanya ubutegetsi Riek Machar kuva mu mwaka w'2015. ntango zindwiheze undi mutegetsi akomeye muri SPLM ayo wa Riek Machar Colonel Nyarji Jelmilili Roma yahoze aramuvugizi w'uwo mugwi yatanze imiho yatangaje ko imvo yatumye ava mu mugwi SPLM ayo ari indyane zifatiye ku moko muri uwo mugwi yongeye yagiriza Riek Machar kandi ko atahaye ibigwanisho inteko ziwe mu karere ka Equatoria n'ubundi buryo bukenewe umuyobozi ajejwe ibikorwa byo kumenyekanisha umugwi SPLM ayo yahakanye ko atabibazo bijanye n'ubuyobozi biri hagati y'abagwanya ubutegetsi muri ico gihe abategetsi bakomeye mu mugambi uri ku butegetsi muri Sudan yo mu manuko Sudan People's Liberation Movement SPLM mu funyapfunyo bari hanze y'igihugu bavuye muri uwo mugwi baja mu mugwi mushasho gwanya ubutegetsi National Salvation Front bavuga ko bataye icizere mu buyobozi hamwe n'ubushobozi bwa president Salva Kiir kubijanye no guhagarika uruhagarara n'ubwicanyi muri Sudan yo mu manuko
Abasomari b'impunzi 42 bishwe na kajugujugu y'intambara yarashe ubwato barimo mu nyanja itukura ku nkengero z'umupaka wa Yemen mu ijoro ryakeye biratangazwa n'umuryango mpuzamahanga wita kubimukira OIM mu magambo ahinnye y'Igifaransa no kuvuga Organisation Internationale de Migration abarokotse icyo gitero basobanuye ko barimo bajya gushaka ubuhungiro muri Sudani bahunze aho babaga muri Yemen kubera intambara. OIM ivuga ko harokotse abantu 80 yabajyanye mu mujyi wa Hodeida nawo uri muri Yemen. Inyeshyamba z'abahuti zirega ingabo mpuzamahanga ko arizo zarashe buriya bwato bw'abasomali. Izi ngabo ziyobowe na Arabia Saudite kandi ziterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zatangiye kurwanya abahuti muri Yemen mu 2013 kugira ngo zibambure umurwa mukuru Sana ariko byarananiranye kugeza ubu ndetse ahubwo abahuti bongeyeho no kwigarurira igice kinini cya Yemen mu majyaruguru y'igihugu iyi ntambara imaze guhitana abasivili barenga 10,000
Mubandanya kumviriza makuru yo hirya no hino twabateguye kuri Radio Ijwi rya Amerika muri service Kirundi n'Ikinyarwanda Kwa kunze umupira maguru tombora ya kimwe cha kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya yabaye uno musi kwa gatanu mu gwi Bayern Munich wo mu gihugu cyo Budage uzohura na Real Madrid wo muri Espagne Barcelona wo muri Espagne uzohura na Juventus wo mu Butaliyano Borussia Dortmund izohura na Monaco yo mu Bufaransa mu gihe Atletico Madrid yo muri Espagne izohura na Leicester yo mu Bwongereza Espagne serukiwe n'imigwi 3 Budage n'imigwi 2 Butaliyano Bwongereza n'u Bufaransa baserukiwe n'umugwi umwe Umugwi Real Madrid zohura na Bayern Munich umenyerezwa na Carlo Ancelotti yahoze awumenyereza Ancelotti muri kigi afite imyaka 57 yafashije Real Madrid gutsinda igikombe kigira iti 10 cy'imigwi yabayamere mu karere k'Iburaya mu mwaka wa 2014 Umugwi Real Madrid watsinze mu gice cya nyuma Atletico Madrid ibitsindo 4-1 inyuma y'umwanya wa 99 wahariwe mu bisanzwe rukino rw'umupira w'amaguru Ancelotti ari karondera ku umenyereza wa mbere ashobora gutsinda igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya n'imigwi 3 itandukanye y'umupira w'amaguru yaratsinze ico gikombe inshoro 2 n'umugwi AC Milan Barcelona uzohura na Juventus nyuma yuko iyo migwi ihuye mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya mu mwaka wa 2015 ico gihe Barcelona yatsinze Juventus ibitsindo 3-1
Tukiri mu mupira w'amaguru Rayon Sports yo mu Rwanda yazamutse ku rwego rwa kabiri rw'irushanwa mpuzamashyirahamwe yo muri Afrika Coupe de la Confédération CAF izakina kimwe cya munani rero ejo kuwa gatandatu Rayon Sports yagombaga kuzahura na 11 créateurs yo muri Mali mu mukino wo kwishyura I Kigali 11 créateurs yavuyemo rero kubera icyemezo cya FIFA ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi cyo guhagarika ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Mali FEMAFOOT mu marushanwa yose nk'uko ikigo ntaramakuru cy'Abanyamerika Associated Press kibitangariza Izurike mu Busuwisi ku cyicaro cya FIFA FEMAFOOT yazize ko leta ya Mali yivanze mu mikorere yayo kandi FEMAFOOT ntawe igomba guhurira n'ibya politiki byaturutse byose ku cyemezo ministri w'imikino wa Mali yafashe ku itariki ya 8 y'uku kwezi cyo gusesa komite nyobozi ya FEMAFOOT na perezida wayo Boubacar Baba Diarra arahagarikwa FIFA ivuga ko FEMAFOOT izasubira mu marushanwa leta ya Mali nimara gukuraho icyemezo cyayo komite nyobozi ya FEMAFOOT ikongera gukora na perezida wayo agasubizwa mu mirimo ye mu mukino ubanza muri iki kimwe cya 16 cy'igikombe mpuzamashyirahamwe muri Afrika 11 créateur yari yatsinze Rayon Sport igitego kimwe ku busa ku itariki ya 11 y'uku kwezi muri Mali. Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com Facebook voa radio yacu naho mugeho murasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho Ministeri y'uburezi yafunze amashami 3-5 agize kaminuza y'igitwe mu ntara y'Amajyepfo. Ministeri ivuga ko ayo mashami atujuje ibisabwa. Asumuta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Byaradutunguye cyane, twagiye kumva twumva bamwe bari kwitegura ibizamini ngo ishuri ryahagaze. Kugeza ubwo abanyeshuri benshi wasanze buri wese agiye mu ruhirahiro atazi ngaravahe atazi ngarajyahe, kuko biranagoye kugira ngo ubwawe ube uri kwitegura ikizamini cyangwa se uri kwitegura ko umwaka ugiye kurangiza especially nk'abarimo wa gatatu cyangwa se mu wa kane uje kumva mu mwenge ishuri rirahagaze batarimyeshije.
Uyu ni umunyeshuri wiga muri kaminuza ya Gitwe usobanura uburyo ishuri ryabo ryafunzwe bikaba byabashyize mu gihirahiro. Kwa kane w'iki cyumweru nibwo Minisiteri y'Uburezi yahagaritse amashami 3 yo muri kaminuza ya Gitwe arimo iryigisha ubuganga, irya laboratwari ndetse n'ishami ry'ubuforomo. Nkuko Bwana Innocent Mugisha uyobora inama nkuru y'uburezi yabisobanurije ijwi rya Amerika, yavuze ko guhagarika amashami amwe ya kaminuza bijyanye n'igenzura ryakozwe na Minisiteri y'Uburezi igasanga hari bitujuje bijyanye ahanini n'abarimu, ubushobozi bwa laboratwari yifashishije mu gutanga ubumenyi, isomero ndetse n'ibikoresho nkenerwa mu kwigisha mu mashuri atandukanye. Umuyobozi wa kaminuza ya Gitwe Gerard Uraye Neza yavuze ko nabo iki cyemezo cyabatunguye kuko mbere y'uko gifatwa bari babanje kubahiriza ibyo Minisiteri y'Uburezi yabasabaga.
Ni icyemezo cyaratunguranye kuko kuva no mu gihe basuraga mwaka washize kugeza uyu munsi unarebye ibyakozwe hano ni ibintu bitangaje. Guhera rero kuri report zakozwe umwaka ushize n'ibintu byose byagiye bikorwa nuko twubahirije ndetse nibyo bari badusabye kubahiriza, twari twanasabye twananditse nk'inshuri ebyiri tumusabanya kubaha minister ko yakohereza intumwa zikamurebera ku bya bindi inama batugiriye twazubahirije. Twari tugitegereje rero yuko izo ntumwa ze yazazohereza zikareba ko byose twabitunganije, ahubwo dutungurwa ejo n'icyemezo cyadusaba yuko abo banyeshuri bahagarika.
Abanyeshuri baravuga ko gutungurwa bagahagarikirwa ikigo cyabo byabinjije mu gihombo kuko ababyeyi babo bari bamaze kwishyura amafaranga y'ishuri.
Hari abari bamaze kuriha minerivari kukanya bagurishe n'amasambu yabo ngo wenda bige, noneho biragoye kugira ngo ugere mu rugo ubwire umubyeyi ko ishuri ryahagaze kandi yaramaze gutanga inka ye cyangwa se umurima we. Bivuze ko rero twebwe nk'abanyeshuri icyo twifuza kuri leta nuko yakora ibishoboka byose nk'uburenganzira bw'umwana, kubera ko umwana w'umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kwiga, bakadushakira uburyo kitwakongera kwiga mu buryo bwo kugira ngo natwe tubashe gutera imbere no kuzamura igihugu cyacu muri rusange.
Ibasi nta nini umwe leta yigeze yohereza ngo ize itusobanurire impamvu ishuri ryacu barihagaritse nukwita batwandikira lettre ngo dutahe. Uburezi tuhakura reka ntangura urugero muri medicine, abarimu bigisha ubutari muri kaminuza medicine y'ubutari usanga banakora no kubitara CHK Kanombe CHUB nibo baza bakanigisha igitwe.
Kana Mugisha Innocent uhagarariye inama nkuru y'uburezi yabwijwe rya Amerika ko gufunga amwe mu mashami ya kaminuza ya Gitwe byakozwe mu buryo by'agateganyo ko iryo shuri ramutse ryujuje ibyo basabwa bahita bafungurirwa. Uyu muyobozi asobanura ko igenzura mu mashuri risanzweho kandi rikorwa mu rwego rwo gushaka uko habaho ireme ry'uburezi. Abanyeshuri bahagaritswe muri kaminuza ya Gitwe baragira ku 300, benshi bigaga mu mashuri y'ubuganga. Asumuta Kaboyi, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. ukurikira ijwi ry'America huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC makuru yo mu karere tu yabandanirize mu Burundi aho leta imenyesha ko itazosubira mu biganiro bihuza abarundi utunenge twibonekeje mu biheruka tudakosowe mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta bahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Makamba bagarutse cyane kugene ibiganiro byagenze umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa avuga ko utunenge twari twinshi ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Fidelite Ishaz
wasanga banditse b'umugambwe umugambwe utazwi mu Burundi leta y'Urundi rero yari gushobora kwita ibiganiro izi ko ari bihuza abarundi ishitse igasanga kumure bihuza abarundi mugabo rero turazi yuko igora bigora umugabo ikibi n'ikizira kuba kizira gusubira leta y'Urundi zobandanya ikorana n'umuhuza ututunenge nitwava mu nzira
ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu byatangiye mu mpera z'umwaka 2015 bikaba byatanguriye i Entebbe mu gihugu cy'Uganda ubona ariko biko byabandaniriza i Arusha mu gihugu cya Tanzania kuva bitanguye bimaze kuba incuro zishika nka zine ibiherutse byabaye ku bitege 16 gushika 19 z'ukwezi kwa kabiri ku rutonde rw'abatumiwe harimwo abatavuga rumwe na leta bari hanze y'igihugu mbere yo muri bo naho bari baje baserukira imigambwe yawe y'ibyo biganiro bari basanzwe mu nzego za SNLD runa rutemewe na leta y'u Burundi umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba avuga yuko umuhuza kugira ngo atumire abo bantu yari yaremerewe
abanyamahanga bivanga mu bintu by'abarundi baheje baragenda basanga umuhuza mukapa kugomba kumutera igisura ati nta buryo tuzoguha abantu tubire ba bantu twatuma gusenyura inzego niho rero umuhuza bamuremera ahonda arababwira ati reka jezo gerageza nte ndabatumire ndazi leta kiyisiga bakira bavuga ati turondera uburyo bwose abantu tubasabira ikigongwe mwarumvise nabo baratanga kuduganugana kugirira ikigongwe abo bantu ngo ujya bagufaransa uriko batunganya amatora ugomba kwitoza yirwa imbere ya sendari nta bubasha umukuru w'igihugu Faransa horande yavuga ati hagarika ku rubanza mureke guhamagara uwo muntu ntaburanye ibyo mwarabibonye muri Amerika bigenda uko mugabo mu Burundi atakagomba ngo babwire umukuru w'igihugu genda ubwire sendari ati izo manda zose zubike abo bantu bari ikigongo ndibibaho kuko ubutegetsi buragabuye
hagataho umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean-Claude Karegwa yibaza ko ibiganiro bizokurikira umuhuza azokosora ibyo bitutunenge twibonekeje mu biganiro biheruka
ubundi yaciye yandikira umuhuza iramumenyesha ayo makenga imusaba nuko yakura mu nzira kugira ngo leta ibandanye yitaba ibindi biganiro bizokurikira umuhuza rero nawe ni mu nyuma nukubesha ko yamaze kwishura yemera yuko ari ibyagoranye asaba mbere ko leta yumuha urutonde rw'imigambwe yemewe n'amategeko kugira ngo niyatumira mu biganiro bikurikira koko haze yitabe iyo migambwe yemewe n'amategeko
ibihugu by'u Rwanda n'ubirigi byasubiriye kwagirizwa leta y'u Burundi ko ari byo nkomoko y'ibihugu by'u Burundi yuko buracamwo Philippe Nzobonariba avuga yuko naho bitwariye u Rwanda ataca vyavuyemo kubera yuko bushigikiwe
twara bitwariye ubwo by'akarere no mwishira hamwe yaburikiye mwishira bibiri bitasigeje mugabo kubera cyane cyure cy'ibihugu bya Burayi barahenda heza ati cyo kibazo cy'u Rwanda n'ukuri reka kumusambisha ubu rero bagize inama y'abakinyi bateka abarundi ntibagiyeyo kuko wari mukaye yishoye ntiyari gutaha
ariko ari abashinga amateka b'abarundi bagiye
ego ariho abashinga amateka b'abarundi sanze bari mu kwisonga zabo nyene bafitanije amatati yo mu Burundi no kare no Burundi babayo
iyo nama iri kwiravugwa ni inama ashinga amateka mu karere k'ibihugu by'Afrika y'ubuseruko iri kwirebera mu gihugu cy'u Rwanda naho umuvugizi wa leta y'Uburundi Philippe Nzobonariba avuga yuko hagiye abasanzwe batavuga rimwe n'ubutegetsi wa ashinga amateka bayita by'abarundi hariho umushinga amateka w'umugambwe uri ku butegetsi Leonce Ndarobagiye yitavye iyo nama Philippe Nzobonariba abaye ico kibazo iriyo nyisho yatanze
uriya mutama Leonce Ndarobagiye afite imyaka ya 80 n'ingahe kubwiwe avuze ati jewe ntacyo njera nakare ndikuye jewe ndagiye leta nimushigikiye kandi turibaza nabo banyarwanda ntibumve ngo barakarira abakunda ibyo bica umuntu ngo ujye bashobora kuzomureka tigenda uzuba iwanyu wigarukire ahubwo niragaruka tuzokoma amashyi imana yadutabaye
iyo nama iri kwihuza abashinga amateka mu karere ka Afurika y'ubuseruko yatanguye kuva igerekezo ya gatanu za kuno kwezi kwa gatatu bikaba bitekanijwe yuko isozegwa kuno wa gatanu igerekezo rya 17 i Bujumbura mu Burundi Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite kuri iyo nkuru mu Burundi kandi umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta yagendeye ibibanza vyabayemwo umwuzurane w'amazi muri zone y'uburaruko bwa Bujumbura mugenzi wacu Eroje buri kaneza niho yarari
Umushikiranganje Jean Bosco ntunzwe n'Imana azungurutse mu zone ya Kamenge kwibarabara RN1 riva ku mugwa mukuru Bujumbura rija mu ntazi uburaruko no hagati mu gihugu yagiye kandi mu zone ya Buterere hamwe no muri quartier ya Charama muri zone Kinama mu buraruko bwa Bujumbura nyene naho muri uto turere imvura yononye ibintu bitari bike harimo amazu n'amabarabara leta yemeza kuryama nyifashanyo zo kuhakora umushikiranganje ntunzwe n'Imana
urafise ifashanyo twabahawe ni banki isi yose y'amafaranga tari make mugabo kugira ibikorwa nyezina bitangure banki isi yose yatubwiye yuko kugira ibikorwa bitangure ibazo byose bijanye n'umuzibukiro hamwe n'ikibanza cyo kubakamwo station de retention y'amazi teza kuba twakironse gushika ubu rero ibijanye niyo financement banki isi yose yaduhaye biciye mu cyo twita piri byasa nuko bikobiragenda neza kuko amasoko yose yaratanzwe ikibazo nyamukuru gisigaye kugira kive mu nzira uko turonka ikibanza cha setemu kugira tuduhe inzira uruzi nyabagere na kinyankonge acaja muri iyo base de retention amazi ashobore kubandanya ivyo rero nico kitugoye twari kumwe n'izindi nzego zose mwayibonye twari kumwe nabo muri setemu turi kumwe nabo muri meri twari kumwe n'umushikiranganje atwara amazi n'ibitunganya by'ibisagara
ariko rezo nzego umushikiranganje ntunzwe n'Imana dondaguye biracyazigoye kumvikana ku muturama wo kugwanya iyo myuzure ikunze kwibonekeza mu buraruko bwa Bujumbura
hari habaye kutumvikana no kudatahura ibintu bimwe kuko ishiramwe sete mujya ryaragize ivyigwa kandi basa nuko ariko araronka ifashanyo mugabo ifashanyo itabaye kiboneka vuba ko haje ahantu bategezwa kuhashira ico ibi byo guhingura imicafu iva mu rugo nibaza ko nitwava ngaha turagira icegeranyo tuzoshira hamwe ku rwego rw'abashikiranganje ku rwego rwo hejuru kugira dufate ingingo ikibazo kive mu nzira turabe ko ivyo bikorwa vyotangura ibi byo dufasha kubera nitwamara guha inzira ururuzi nyabagere na kinyankonge aba bantu mwabonye bavuye mu zabo bazoba baruhutse dusaba yuko uko bimeze kogerageza kugira turabe yuko muri leta ico kibanza coboneka kugira ibikorwa bitangure no bamenyesha yuko nuno munsi naho twovuga tuti duha ico kibanza cy'imetero 145 ibikorwa byoca bitangure
mukurindira ko bikorwa n'abanyagihugu umushikiranganje ajejwe ibikorwa bya leta afite ivy'abagaya co kimwe n'abakurikirana uko amazu yubakwa
turagerageza kubikurikira ariko ikintu gikenewe cyane kuko urabona hari abantu bubaka badakurikije amategeko ayico gituma muri leta twafashe ingingo yuko ibikorwa bikorwa hari inzego zitegeza kubikurikirana bakisamaza kandi tugasaba abashefu do quartier abashefu do zone ko bateza kuzabatanga amakuru hakiri kare kugira inzego zibijejwe zibikorereko adusaba kandi abene gihugu yuko bakwiye kubona kabisa ko kubaka badakurikije amategeko ari kibazo kigoye kuko twabonye abantu bubatse mu kibanza cha setemu hari inzego hari iki dusaba ubushikiranganje bujejwe ko bwofata ingingo abantu baswega ariko rero twaramaze gufata ingingo ko abo bose bakora ibintu barenza amategeko ico bita actuelle crisoire iryo tegeko twaramaze kugemeza muri leta kandi tugiye kurikoresha kugira dushobe guhana abo bose bareka leta igahomba ibintu ababijejwe ariho bari
ingorane ziterwa n'amazi y'imvura yisuka avuye mu misozi hanamye mu gwa mukuru Bujumbura ntizibonekeza mu makaritie yo mu buraruko gusa no mu manuko co kimwe no hagati mu gisagara niko kuko nk'akarorero mu kwezi kw'icumi umwaka uheze ikiraro co kwibarabara Avenue du Large mu gisagara hagati caracitse bitewe n'amazi y'imvura nyinshi yatumye uruzi muha rurenga inkombe rusitura ico kiraro vyafashe indwi zitari nke kugira ngo gisanurwe imbere yuko gisubira gukoreshwa eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika ni kuri internet radio yacu voa.com facebook voa radio yacu mukanya na makuru ya sport nkuko rero twabibabwiraga mukanya Rayon Sports niyo izakina kimwe cy'amunani cy'igikombe mpuzamashyirahamwe cy'umupira w'amaguru muri Afrika Coupe de la Confédération CAF Jean-Claude Munyandinda turi kumwe kuri telefone niko Jean-Claude icyemezo cya FIFA cyo guhagarika amakipe ya Mali mu marushanwa yose cyaguye hejuru 11 créateurs yo muri Mali nyine yagombaga gukina na Rayon Sports ejo kuwa gatandatu yari yageze Kigali sibyo
niko bimeze ku munsi w'ejo kwa kane ikipe 11 créateurs yageze i Kigali ndetse yatangiye no kwitegura ivuga iti byanze bikunze turasezerana Rayon Sports ariko birangiye nyine itegeko cyangwa icyemezo cya FIFA kivuze yuko ikipe isezerewe kubera imyitwarire bavuga ko ari mibi yo kwivanga y'ubuyobozi bwa leta muri Mali ubwo bwavuga ko busheshe abarimo amaze igihe batowe mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Mali
niko se babyakiriye gute abo bakinnyi n'ababafasha ba 11 créateurs babyakiriye bate
bigitangira inkuru imaze gusakara muri iki gitondo bamwe twashoboye kwegera mu bayobozi bari baherekeje ikipe bo bavugaga bati ayo makuru ntabwo ariyo biracyari bihuha ntibamenye niba ari na officiel cyangwa se afite yakwizerwa ariko nyuma bamaze kwibonera iletere cyangwa se ibaruwa yanditswe na FIFA ndetse niyo CAF Confederation Africaine de Football yari imaze kwandika ihagarika ku mugaragaro imikino ibiri harimo uyu nguyu nyine wa Rayon Sport na Onze Créateur ndetse n'undi ikipe yo muri Mali irimo mwe muri Champions League umukino wagomba kwihuza na Elma ikipe yitwa Joliba yo muri Mali ndetse wagomba kwihuza n'ikipe yitwa Elma yo mu Misiri iyo mikino yose nyine yakuweho bivuze ko nyine izo kipe zo muri Mali bahise zisezererwa icyo gihe noneho bahise bava ku nzira baravuga bati reka twitemberere umujyi wa Kigali twirebere ibyiza byawo byo gukomeza byo biraducitse
naho Rayon Sport waba wamenye uko yabyakiriye
Rayon Sport yabyakiriye neza cyane n'igishyika cyinshi iravuga iti yego twumvaga dushobora no gutsinda biturutse mu ngufu zacu nubwo twari twatsinzwe kimwe ku busa mu kirubanza ariko wewe wegeraga cyane cyane nk'umutoza cyangwa se bamwe mu bakinnyi b'ikipe bavuze bati turarusimbutse kubera ko kiriya kipe twabonye mu kirubanza ntabwo ari ikipe yoroshye kwizera ko twari kubona ibitego bibiri ku busa mu kiro kwishyura byari ibintu bishoboka ariko utapfa kubyizera ijana ku ijana baravuga ati rushitse twambutse bivuze ko bategereje indi kipe imwe bashobora kuzahura nyine mu cyiciro gikurikiraho iyo kipe bagira amahirwe yo kuyisezerera bagahita rero binjira muri cya cyiciro cy'amatsinda ari nacyo ikipe igezeyo ishobora kuboneramo amafaranga ahagije yayifasha no kwiyubaka mu bindi ubwo rero ariko nayo ni inzira itoroshye kuko ikipe bazahura mu cyiciro gikurikiraho ni ikipe izaba yasezerewe mu cyiciro cya Champions League kuko nayo bageze muri faze yo gukuranamo ikipe izasezererwa muri aya makipe azaguhatana mu cyumweru gitaha mu Champions League n'izahita ihura na Rayon Sport bivuze ko nabwo n'urugamba rutoroshye kugira ngo izagere mu matsinda ntabwo ari ibintu byoroshye
ubwo rero Rayon Sport iracyategereje kumenya iyo bazakina muri kimwe cya munane Jean-Claude urakoze
murakoze cyane Thomas
naho ku makuru y'inkino ategekanijwe mu mpera z'indwi mu Burundi ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru Evariste Nzikobanyanka Evariste uranyuva
ndakumva neza Fidel
naya nizihe inkino zitegekanijwe mu mpera z'indwi mu Burundi
mu mpera z'indwi kuri uyu wa gatandatu nk'uko mwari kubivugana na mugenzi wacu ari mu gihugu cy'u Rwanda nuko umugwi Message Ngozi uzakira umugwi wa Zesco United wo mu gihugu cya Zambia ni mu rukino rwo gusubiza ruzoba ejo ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha icyenda ku kibuga cyitiriwe umuganda wa Ludovico kwa Gasore ni urukino rwo kwishyura muri izi nkino mpuzamashyirahamwe Coupe de la Confederation hano bibutsa ko mu ndwi iheze ku munsi wa gatanu w'indwi iheze umugwi Zesco United wo muri Zambia wari watsinze Message Ngozi igitsindo kimwe ku busa hari mu rukino rutangura
naho ku bindi bwoko bw'inkino uretse umupira w'amaguru hari kindi ubona kiboneka cyo gitegekanijwe
igitegekanijwe kandi gihambaye cyane mu buzima bwa siporo mu Burundi na matora y'abagize komite nshingwabikorwa y'umugwi w'igihugu ujejwe inkino zo kwinonora imitsi seno mu Gifaransa komite nationale olympique ayo matora akaba ategekanijwe ku munsi w'imana mu nyubakwa zi hotel source du Nil ni ukuvuga yuko azotorwa komite nshasha isubirira yarayirongowe na general Evariste Ndayishimiye muri kino gihe arongoye umugambwe SNDD-FDD igishasha rero ku bijanye n'uburongozi bwa komite nationale olympique nuko mu bazitoza havugwamo mukenyezi Lydia Sekera yigeze kuba twara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu kiringo cy'imyaka umunani muri kino gihe rero akaba asanzwe ari umwe mu bagize komite nshingwabikorwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ufite ku isi
urakoze Evariste Nzikobanyanka amakuru twari tubafitiye kuri isahani yagarukiye kuri micro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio ijwi rya Amerika